Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazwingiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi umwanya ni gwanyu misi yose ya gatandatu murazi ko muba murabatumire bacu tubaha kanya mukatubwira makuru avugwa ijya nino harayo twabatangarije menshi yaba mu gisata cha politiki mu gisata c'ubutunzi no mubindi ayo makuru namwe muraza kugira ico muyavuga ko twinjire kuri kano karirimbo Fine Girl ka The Ben mu gihugu cu Rwanda ikaze kandi kuri mwese mukanya cha tubaha urubuga mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu.
It's crazy, bit the drama about it. Yeah. I see you sitting in a corner, Gucci Gucci and Prada. You say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's sweet like a bamboo. Oh, can I come to your condo? Wiji condo. Ungana wiji condo.
Fine girl, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty.
Fine girl, dance for daddy. Come shake for daddy. You can come with the shawty and get the money. Yeah. Oh my God, oh.
Condo,
Wiji condo, ungana wiji condo.
Fine girl, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty and get the money.
Fine girl, dance for daddy. Come shake for daddy. You can come with the shorty and get the money.
Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover.
Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's
body swing like a bumbo. Oh, can I come to your condo? Did you condo? Ungana with your condo.
Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorties and get the money.
Dance for daddy. Come shake for daddy. You can come with the shorties and get the money.
Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorties and get the money. Come to daddy.
Mixed by Mighty.
Uwa mbele rero duse ku murongo ni Emmanuel, Emmanuel Ikaze.
Eh, murakoze kunyakira.
Uherereye he?
Merereye mu karere ka Kicukiro murenge wa Masaka.
Haravugwa makinga ho Masaka.
Bo, urebye hano Masaka ndabona nta kibazo amahoro ni yose.
Mhm.
Keretse wende iyo ndeze nk'ikibazo cy'ubukene mu rubyiruko.
Mhm.
Ariko nkabona wenda ikibazo giterwa nuko hari urubyiruko ntabwo baruha uburenganzira kugira ngo rubashe kuba rwakwihangira imirimo. Ugasanga bifata nko kurwe umuntu wo ku rwego rw'ejo n'uwo ku rwo hasi ugasanga imisoro n'imwe. Umva rero wenda nka guverinoma yagira ikijya n'igitugabanyiriza. No mu bijyanye no wenda no kuba wakubaka inzu uri nk'umusore. Bakaba babasha kugira icyo wenda ibyo bakugabanyiriza itegeko rikatworohereza. Ariko nanone hari ikibazo wenda kindi nari mfite, ariko wenda naza waza kuma nimero nkaza ukohererezaho ubutumwa hagusobanurira neza atari kuri radiyo.
Atari kuri radiyo. Aka nimero ka Ijwi ry'Amerika mudutura ko kuri WhatsApp rakazi gaimu.
Kuri WhatsApp teretiriya iri kuri nuza ku rukuta rwa Facebook.
Ni ijya nyene.
Eh, nta kibazo.
Uraza kuturungikira ubwo butuma duca tubona.
Kawa nta kibazo, ubwo muramwaba mungire neza mumuje nibwo n'umunyamakuru ukorere na.
Tuguhuje n'umunyamakuru akorera ngaho.
Eh.
Reka turongera muhinga bw'ivyuma batubikira iyo nimero, turongera tuguhamagare twumve uko vyifashe hama tumve ico ushaka ko tukumarira.
Ugiru
musimiza.
Wow.
Mm-hmm. Akaririmbo ni Modo Pasca yoya Issa Jamal. Bundi niko kazina kiwa riko akazina ririmbira ko ni yoya. Yoya ageze mu Bwongereza araremesha ibitero bitandukanye ijya nino nk'ubu yahora mu gihugu c'Ubiriga aho yariteramishije Abarundi n'abanyarwanda ka ndetse n'abandi banyamahanga bakunda indirimbo ziwe. Tuzomubatumirira umunsi uri izina atubwire nimba hari bishasha afise mu turirimbo twiwe. Turafise kandi na Thierry, Thierry Kad.
Amahoro neza Diane.
Urakomeye. Jewe bwake kandi nibaza ko atagihindutse buza kwira nawe. Akavura Washington DC kazindutse karagwa ariko ntaco kadutwaye. Biraryoshe, nabonye gusa ku mafoto amasanamu amwamwe ku mbuga ngurukana bumenyi berekana ko hariho aho umenga yasa nk'aho ariko ararenga yari menshi cyane na cyane cyane mu icungaro ya Zabrarudi n'ahandi.
Yavyo n'ivyo uyu mwanya muto cyane mugabigo yari nyinshi rwose kujya amazi ari menshi birenze
urugero. Watanga uyu mwaka mwiza neza gati.
No kuri nautanguranye ndautanguye ndi mu minwe y'Imana mvuka ko nautanguye neza nta bindi bisumbi byo
dia amahoro na cyane amahoro mu mutima nico kiba gikomeye.
Yego, ibindi byaraje nyine birarenga ko urumva bijye n'ibyo kenshi dukunda kubona abantu yo kumenga biraryoshe iyo umuntu asomye kamwe akabona ko menga byatunganye. Ariko byo wagenze neza cyane
aho ni impore. Na makuru tuzaniye canke nico uvuga kuri twagushikije Gatieri.
Ahubwo nico ashikirize ko yo mwa dushikirije.
Nduga ku ijambo.
Irango Diane twebwe ha muri kano karere k'ibiyaga binini nta inkuru irikira vugwa canke yovugwa uretse ano matora aherutse kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mhm.
numvise ko hari n'ikibazo cyinshi banajaka amahanga yose wumva ko aradishinga no kumenya igiye kuva muri ano matora ubwa mbere byo binovuga ntitwoshimira Imana yafashije Abanyekongo kujya munsi ugashika ukaranguka kubera ko turazi abantu bashoboye kwakomerekera bahapfungiwe kugira ngo amatora arinda aba hari hakiri imyaka ibiri babyirukamwo mugabo bitarashika rero kuba byarabaye n'intsinzi ya mbere ariko rero ndi nka wa wundi nta ntsinzi yo kwishimira haba kubera ko turacyarindiriye kumenya icyavuyemo kubera ko muri Afurika turamenyereye ikintu cy'uko abantu bashinzwe imigwi y'amatora kenshi barakoreshwa. Alo,
ndiko ndakumva Thierry duga ku ijambo.
Yego, ndiko ndavuga ni kenshi barakoreshwa rero cyo gituma ujya mu ntango ujya mu gwi yitwa Corneille Nanga. Nimba ari umuntu w'injya mu nyikoko agerageza hagararira Abanyekongo kubera ndibwira nti bajya abantu bagiye mu ibarabara bakaje bakemera gupfa bari bashegeshe bari bashavuye rero uyu muntu yarakwiye kuba inyisha kuri bo agashyira ukuri kuko nibyashyika hagati no muri opozisiyo byobaye byiza ari ibintu bihuye byobaye kumwe babivuga bati ni amajwi yabaye konforme n'abantu batoye uko byari bimeze nibaza ko twari twifuza kuronka umuco ujyanye koko n'ibintu uko byabaye.
Tuzobandanya tubikurikiranira hagufi ariko Gatieri hariho n'ibindi tukivuga kuri ibyo bya Congo ibiriko biranatera imbere nka perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yaraye yandikiye inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika abimenyesha ko yarungitse abasirikare muri Gabon bashobora guseruka ku Banyekongo bakabatabara umwanya n'umwanya ibintu bibaye nabi. Trump yavuze ko yarungitse 80 ni wamaze gushika muri Gabon ariko bibaye ngombwa ko Amerika yiteguriye kurungika abandi basirikare. Urumva ico ari ico cyo kivuga kwiki
yo vetari kimwe kiyoshe mugadi yana harakano gasobye urubona ukuntu haje umuntu avuye muri Amerika akaba ari wahaguruka gakugira ijambo nk'iryo akaje wibuka hariho Afrikaende hariho East Africa hariho Radio de Grara cyariho n'ibindi byinshi byo muri Afurika muka kibona hatanguye kuvuga umuntu wo hiyo karavuga ati turiteguye gushobora gukingira Abanyekongo nibaza ko byo by'ubwa mbere n'ikintu neguye ariko ndashima cyane Donald Trump ashobora kuba yafashe ingingo nk'iyo n'ikintu cyiza rero nibaza ko aramutse afata ingingo nk'iyo ikimenyetso cy'uko yereka yuko abategetsi ba Congo bakwiye guhaguruka bagashira intaho intahishize kubera ko nibabigira ibintu bikatambara biraboneka ko amahanga yiteguye gushobora gukingira Abanyekongo rero n'ibintu nabyewe bishima cyane
hama ko ariko baravuganaho ko hari ikimenyetso sindamusiga ku mutekano wako karere utoba wifashe neza agatieri wobo ucuvyumvira kwiga
oye nibaza ko narumvise mu majambo ariko avugwa ryari abategetsi babiri uburundi no Rwanda bose bagaruka ku kantu bavuga ngo banaka nibo badutera ngo banaka nibo badutera ibyo wowe bwa mbere imbere ko nabo bo muri Amerika cyangwa abandi baza bano bantu bari repeyi ribitrofe di Congo bari kuza bo nyene bakabanza bakaje inama burya bansi ba Congo bari niwacu cyangwa bari muri Congo nyene hanyuma umutekano gahera niwacu imbere y'uko Amerika ibyo byo biragaragara Diane imbere y'uko amatora haba yarabonetse ko umutekano ari hamwe hamwe utifashe neza ariko cyabaye cyitwaje cyo mu gihe cy'amatora muri Congo.
Urakoze cyane gose Thierry ariko ko vya Kongo bikurikiranira hagufi ngende ndanakubwiye ko ejo akanama k'umutekano ka ONU kakoranye bisabwe no mu Faransa kandi gakorana muco bita Wiklo bagaruka ku kibazo cy'umutekano wa Kongo uko bizogenda biratera imbere muzuza murabikurikirana ku radio yanyije ya Amerika. Urakoze cyane Thierry.
Urakoze namwe Diane mugorowe mwiza.
Ego na gatondo kuko turacari ku ino saa tubgana ni saa 3:14. Ugire umunsi mwiza.
Yego twe.
Tose kandi na Jean Bosco ku yindi murongo wa telefone. Jean Bosco ikaze.
Murakoze.
Yego herehega Jean Bosco.
Mereye mu mukiki wa Kigali mugabo ndu Murundi uvuka mu ntara cy'ibitoke.
Ntara cy'ibitoke. Aha cy'ibitoke ya Rugombo. Yego. Eh, gwaravugwa maki Kigali.
Kigali turaho ibisanzwe turangaho nyine nk'impunzi urumva nta biba bigoye mugabo tuguma uyu muntu afite ubuzima nicyo gishoro cya mbere.
Thierry yatubwiye ko Bujumbura akavura kaguye nanje ni ngaho Washington ni uko Kigali ho bite
kari kaguye umwanya mukeya kaza kuba nkagahise ubu ngubu hariho agaco gakeye mugabo kari kaguye mu mwanya heze
mhm none ga Jean Bosco na makuru ya Kigali utuzaniye yahandi canke hariho icuvuga kuri twagushikirije
icyo nagomba gushikiriza ni kuri raporo ya ONU iheruka gusohoka kubijanye n'iyi migwi iri muri aka karere duherereyemo ku Rwanda, Burundi na Congo nagiraga uko muhora mudufasha ku ijwi rya Amerika zoturonderere mushikiranganji ujejwe ibibazo byo muri aka karere kuri kote y'u Burundi iwacu
ushaka kuvuga yase
ego awe yoza adusigurire mbe aravuga iki kuri izi raporo twumva zirimo zicicikana hirya no hino ibigo bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi aricyo gitanga imiti n'intwaro byo kujya mu gihugu cya Congo gufasha abahungabanya umutekano muri utu turere aho ahanini numvaga ari nko kubatuma muzaba mukoze mudukoreye ako kantu kigira kabiri naco nkaba nashaka mbabaze mbe mwe ku ijwi rya Amerika ko numva ko babugariye hamwe na BBC ngaho Burundi nta makuru mufite kandi numva ko ibihano by'iwanyu byarangiye wa mwakugura imihoro mukavuga mbe mwe babasubiza iki mbe ntibirakunda bigeze
ico abategetsi babiri basubizanya haba kuri ruhande rw'ijwi rya Amerika na CNC twebwe ntacu tubizi ko nk'abakozi b'ijwi rya Amerika ariko ico abayobozi bacu batubwiye nuko babikurikiranira hagufi twarababwiye ko abakunzi bacu bakunze kutubaza ku kabazo bakazugira ico bamenya tuzobabwira muzovyumva ariko gushika ino saha ibihano byararangiye niko ariko ntituratezurirwa ego nta kindi kirengaho turashwa kumenya
nakoze mugize neza kandi ndanawe bashimiye cyane kuba nibwo munsi wa mbere mvugiye ku ijwi rya Amerika
nubwa mbere uhavugiye ga Jean Bosco
ego nibwo naronderaga nkandika bikanka mugabo ko mbitoye ndashimye kandi ndaryohewe cyane
nta kituryohera nko kuronka abashasha tuvugisha ko hariho benshi bahora batubwira ati turashaka kuvuga muga ntibituva ko kubima ijambo hariho igihe tubahamagara ugasanga telefone ntimuyifashe cyangwa ugasanga nahako kanya ntikadukundiye ariko rero ko bayo bwa mbere niho ubwa nyuma Jean Bosco
ego murakoze mudamukize n'abantu biwacu mu rugombo ndabakumbuye cyane
barakumva ngira ngo biciye kuri internet kuko FM zo mu rugombo ntizikunda shortwave nimba bafisa ku radio kariko naho nyine baraza kukumva urakoze cyane
Jean Bosco barabumva cyane kuko bagubakura umuhoro ku Rwanda hajya mu bugama barabumva barimo baranyumva
barabukumva reka ko ari ubwa mbere genda udondaguye amazina yabo ushaka kuramutsa rero
okay murakoze cyane hari umutantine wanje n'inko mu mama wanje uko niwe yanditse bita ayishakiye Amerine n'umuganga kuri Kira hakaza Bienvenue inshuti yanje twiganye ngaho kuri research bitoke n'abandi bose banzi ku izina rya Jean Bosco na dada wanje ari Bujumbura na Tetifere ntambara mutsinzi
urakoze cyane ngose Jean Bosco Kigali mu Rwanda ubwire umunsi mwiza kandi ubandanye ururanirwa mu byo urimo byose
namwe murakoze umwaka mushasha muhe namwe murabanza mu myaka muri uyu mwaka wose
urakoze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Irakiza Irakiza ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane mu Rwanda terereye mu mujyi wa Musanze cyaka gusoza abanyeshuri twiganaga muri gesi kampanga nyine
ariko ubanze utubwira amakuru kuko urubuga uno munsi tuba twarubahaye kugira ngo mutubwire amakuru avuga iwanyu mongere mugire n'ico muvuze kuyo twabashikirije
amakuru avuga iwacu nyine ni uko abanyeshuri bitagora batsinze neza mu bizamini bya leta nyine nka kampanga yo batsinze ku kigero cyo hejuru rwose
ukabashaka no gucutasha
nashakaga ni kuba no kubandura indirimbo yitwa Perfect nyine ya Edishire
yitwa gute
nashakaga no kugira ngo bandurire indirimbo ya Edishire ni Perfect
Perfect muhinga bw'ivyuma reka turi kumwe na Mutagoma turabire nimbwa bikanka haze ku burwango
kundi yo ndabakunda cyane nyine iyo mutugezaho ibiganiro byiza kuri Amerika muri abambere kwe
urakoze cyane kandi tuzokwama tugerageza kuguma nico kibanza dufise mu buzima bwawe Irakiza
Yego, urakoze cyane, nange ndabakunda cyane.
Urakoze, ubwire umunsi mwiza irakiza.
Yego, namwe ariko n'umwenda soza n'abafana ba Rayon Sports bose bagize byiza bakunda ijwi ry'Amerika.
Niyo ukunda nawe, niyo ufana?
Ndayifana bikaze, ubirwa ikintu na Musanze nyine ubu twaturukura umupira mu kanya nyine, ubu ni kimwe kimwe hagati yawe na Musanze.
Bariko bakinira he?
Bari gukina mu Ruhengeri i Musanze mu Majyaruguru.
Reka tukwifurize guhava iwawe itahukana intsinzi. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
N'ubundi iyo kipe nyine yaho muvugira bita iyo nyine RRB nayo ndayemera cyane.
We rero hari ko hakina ama ekipe yawe abiri?
Nta kibazo.
Ucubigenza gute? Ucubigenza gute mu gufana kumva ari ko hakina ama ekipe yawe abiri?
Nyine si nta kibazo, etse ko nyine Rayon niyo nkunda cyane, nta kibazo, niyo nkunda cyane Rayon Sports.
Uko biri kose uza kujya mu ryohewe kuko hadatsinze Rayon haza gutsinda iyo yindi. Urakoze cyane irakiza.
Niyo mu rugo nayo nta kibazo, niyo mu rugo nta kibazo kinze, nta kibazo kiriho.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Ngo namwe.
Mhm. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turase na Jerome. Jerome Ikadze.
Yego, murakoze.
Urakomeye gajero.
Nda mahoro.
Uherereye?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda muri yahe mu Cimbarara?
Ndi hano Kabeza.
Nuko namakuru tuzaniye canke hari hico ufise uvuga ko twagutangarije?
Ndashaka kuyo mwadutangarije niyo nashaka kuvugaho.
Mhm. Nduga kwijamba.
Ari amakuru avuga ku bijanye n'imigwa n'abagwanyi bagwanira muri Kongo.
Mhm.
Nk'abariya bajya bavuga ivyegeranyo bakagombye guhita badomahurizo kubakerekana abo bantu aho baturuka neza, batarinze kuvuga ngo bashobora kuba bava mu gihugu runaka ariko baterekanye neza na neza ahantu baturuka.
Ahantu baturuka ushatse kuvuga iki?
Nk'ukuvuga ngo ababafasha bafite ibigwanisho bizi Bujumbura byakagombye kumenyekana nk'uriya bavuze abibasira aho aturuka n'ahava kugira ngo abashinzwe nk'iperereza cyangwa se kugira icyo bakora bamenye aho bamuvana. Niho umuntu aba yumva ko byaba byiza atari ukuvuga gusa ngo.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze.
When you go on our big room, but we'll be happy for another day. When I'm a little
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumva ko tugerageza kuvanga indimi zitandukanye zo mu karere kugira baba batwumva muri mu Rwanda, mu Burundi, muri hehe, mwisange mu biganiro byacu. Nka kano karirimbo Omumbeja na karirimbo Kakamiliyoni. Omumbeja ni ijambo ry'Ikiganda risigura umwamikazi. Umwamikazi ngira ngo haba Barundi canke mu Rwanda camutahura ica rico. Ndose kandi na Philbert kuyundi murongo wa telefone. Philbert Ikadze. Eko, uherereye ga Philippe?
Yemerereye ahantu i Kigali. Ego.
Akavura namwe bwe twumvise ko mwakaronse ngira ngo mucamu muri mudutandukanye ko ngiyukanaguye birafasha gukora udukogwa umuntu atekanye. Nako haba hari ubushuye.
Hari ubushuye ariko akavura kahise
hameze neza. Ego, hama namakuru tuzaniye ga Philippe canke nico uvuga ko twagusitangarije.
Ya makuru nashaka kuvuga ni na makuru yerekeye ya mupasa na makuru w'igihugu Denise. Bijya bintu yavuze yuko avuga ko Abarundi ingorane bishe bagize iki. Twebwe tuba akavuga ati Imana yo bariyo yamukoreyemo nyene igihugu kikatera imbere kikabona ko nimba ari byo abo bantu yashatse kuvuga amazina yo bavuga bakurikirana bagafata
ariko avuga ko ari Imana imwereka none ibyo Imana yeretse ubutungane buca bukorera ko
oya ntawo cabitse ntawo cabyemeza ariko duhatwe kuri nk'ino mu buhungiro nyine twa tugira tugize ngo bikorera ko natwe tugatahuka nicyo tuba twifuza
Icha kunyuze cyane muri iryo jambo ry'umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza ni Nkicahega Philippe
cyanyuze cyane nuko ugiye kubyumva umuntu asa n'uvugisha ukuri kuko benshi barahakana ngo hari amahoro bakavuga ngo hari amahoro ataye ahari nawe akavuga ati hari abantu baguma bapfa basahura utunzi tw'igihugu inzahabu n'ibiki wese akabivuga naho ibintu by'imana bitoroshe kwemera uwemera aremera akabyumva icyo kintu cyarankoze ko ufatwa cyane cyane
urakoze cyane Philippe
Nukurinda nezewe cyane ko nanjye n'ubwambi nari mvugiye kuri Voix d'Amérique birantangaje
urakoze cyane kandi abariko baravugira ubwa mbere ku ijwi rya Amerika twizere ko muri 2019 tuzogumana
mutore mu ntera kamo
uzoza urarungika nimero yawe ya telefone uko dushize ko akantu kuri Facebook urungikana twe dukora kuri telefone urakoze cyane kandi umwaka mwiza Philippe ku rero abato babashoboye gutahura neza ivyo Philbert yari ko aravuga mu gusozera igikorane cyari cyatunganije n'umuryango w'umukuru w'igihugu gisozera umwaka hariho isengesho umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza yavuze muri iryo sengesho yagize yagarutse ku bitari bike avuga ko hariho amazina yagumye amugarukamwo n'ahata yavuze ayariyo avuga yuko hageze ku igihugu c'u Burundi ubutunzi bwacu busangirwa na bose aravuga yuko hariho abicwa kandi ntiyarengeje byinshi kwico asengera rero avuga ko Imana yogira imbabazi ikareka no gukomantaza imitima ya bamwe n'abandi ni sengesho ryacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi yavugiwe muri ico gikorane ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Didiane nahaza ikiganiro ni muri isanga
Natasha la namba la bamba numa Mubi bona gute Natasha la namba la bamba numa Mubi bona gute Mubi bona gute Mubi bona gute Mubi bona gute Eske Mubi bona gute Usizarau mwanzo mdogo Nilipotoka ni mbali lakini Even I fly my life in a blessing Ebu ni check I'm dangerous What?
Akariri mboni mubibona gute ngira ngo mwumvise amajambo atangura kuba akunzi ba Natasha umuririmbyi yamenyekane cyane ko yanako kajambo ngo mubibona gute muca mwumva nuwariwe indirimbo igitangura ni Natasha rero mu karirimbo kiwe mubibona gute Natasha baranamutaze la namba la bomba tukibaza ko aho muri mwiko mugira weekend nziza ni ijwi rya Amerika
Bona gute movie Bona gute SK movie wana gute Nikaju movie wana gute Nikaju movie wana gute Nikaju movie wana gute Niwambona ndi hejuru yawe sikubere kirato kirekire undi musi tukareha zobari je ni chishije bugufi Mimi mbele hata nyuma sikuoni No noma sana Mimi mbele hata nyuma sikuoni La noma Magaze juru ndagusumba Kie musi ndagusumba Kie mumba bungagusumba Yeah Natasha la namba la bamba numa Mubibona gute Natasha la namba la bamba numa Mubibona gute Mubi Bona gute, movie, bona gute, movie, bona gute.
hariho Jerome twaduse ku murongo wa telefone dusavye ko tumugarukana. Jerome, hari ako wari wibagiye kutubarira?
Eh. Nani wagiye kubasanga ngawe ntashya kuko mazigiye kinini hari mu muryango.
Eh, mbumazigiye kingana gute ngaho mu Rwanda ga Jerome?
Eh, mazigiye kinini cyane, maze imyaka hafi nka 15.
Nka 15? Wagiye ho mu bibiri na muri bihumbi bibiri na cumi na mu bihumbi bibiri na gatatu. Nuko rero reka tukureke utashe.
Nagira ntashe ab'iwacu bari igitega. Igitega muri komine Makebuko. Zone Maramja, Mutumba Rusagara. Hakaba hari uwitwa Maritino. Hakaba hari n'uwitwa Teras. Hakaba hari n'uwitwa Gerade. Na Friberi. Na Victor. Na Yeremia. Na mushiki wanjye uwitwa Rudekunda na Silvia. Na mama wanjye rero, abo bose ndabatashye mbifuriza umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane Jerome, ngira umunsi mwiza.
Murakoze kandi ikindi nanjye natangiye kuvugana namwe gutangira ejo na n'ubu numvise nongeye guhamagara biratunga.
Urakoze cyane muri mu byo ijwi ry'Amerika tuzoshimikira ko no kubandanya duha ijambo abahora batwandikira kenshi. Ariko ugasanga ntitubashitse kubivanye n'umwanya canke ivanye n'uduterefone twanyu usanga atari ko turarengana, ariko tuzokomeza tubandanye tubarondera uko biri kose. Urakoze cyane.
Murakoze namwe mugire n'umwaka mwiza.
Urakoze cyane gose. Jugiye America Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga, misi yose ya gatandatu, akanya ni rwanyu, urubuga ni rwanyu. Mutubwira amakuru avugwa hiwanyu, hari menshi tutashoboye kumenya, mwiboneye n'amaso mwabwiwe ayo muratubwira mukadusangiza, n'ayandi atandukanye twagiye turabatangariza nayo muratubwira ico muyiyumvirako.
Babivuge mu China cinye babivuge mu Faransa. I can stop to treat you baby, I love, I know you love me. Shinganga tinda kura hiye kugukunda sinubi hazarika urukundo kwawe ni original ukurunde mamo ni final urukundo kwawe ni magical ukurunde mamo mistake unani bamba unani washa unapokata kuna tabu wanapata ah.
Akaririmbo muri ko murumva kitwa Karabarya, na karirimbo ko muri imvi y'umurundi twa Satbi. Satbi rero kano karirimbo ni gashasha. Twafise bireme bireme ikadze.
Ikadze.
Eh, urakomeye.
Turashimye none nta kibazo.
Uherereye he?
Nerere I Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
I Musanze. Na makuru tuzaniye canke n'icu uvuga kuri twagutangarije.
Ya makuru rebye mbishi mikuru dusoje hano here n'ubunane. Hano mu murenge wa Busogo mu mujyi wa Byangabo. Ibintu byagenze neza, ariko wagera ku bintu by'ibiribwa ibicuruzwa abacuruzi barungutse cyane, ariko wagera ku kintu cyitwa inyama kuko ari akaboneka arenga, ariko kuko kari gahenze cyane. Nawe ikiro kunuza kuri gushyira bacuruza ari icy'umunani ugasanga byabaye bibiri n'ijana bibiri gutyo. Inyama zo zazamutse,
ariko ubu ibiciro byongeye gusubira kungene byari bimeze
cyane rwose. Iminsi mikuru yarangiye ibiciro byose bisubizwa uko byari bimeze nta kibazo.
Mbega nk'abari mu ntwaro aho biba byadugijwe ntaco bakora kugira ngo umunyagihugu ntahagwe.
Icyo bakora umutekano uburinzwe neza cyane by'umwihariko ko abaturage natwe tugira uruhare mu kwicungira umutekano. Turishima ariko tukamenya ko tugomba kwicungira umutekano, tukakora amarondo. Muri make mikuru nta kibazo cyabaye, nta n'impanuka zakunze kubonekaho kuko twese twabaye abantu bo gukumira icya kitaraba.
Urakoze cyane.
Murakoze cyane rwose.
Ugira umunsi mwiza Bireme.
Imitima y'abakubwira urushye, iyo bakunze baba bakunze, ukabona n'umwe akwitayeho uramufata neza, yashatse gutamikwa ukagira efuru ukamutamika, yashatse koga ukabanguka ukamwoza. Umwanya muhekeya ko hari abandi benshi bamushaka.
Twese kandi nati toki yundi murongo wa telefone Tito Ikadze.
Ego murakoze.
Eh urakomeye.
Uraho turaho.
Ego uherereye he?
Herereye mu Rwanda mu kare ka Bugesera ni mu murenge wa Rwera.
Na makuru tuzaniye canke ni ayuvuga ico uvuga kuri twagutangarije.
Mu biganiro byanyu bishize muri uyu mwaka ushize. Abyukuri byagenze neza kadukunda gukurikira amakuru yanyu n'ibiganiro byose buca ku ijwi rya Amerika. Ari make turi abakunzi banyu cyane radio turayikunda.
Urakoze cyane Tito.
Ago nasuzaho nk'abantu nka batatu.
Nsuhuza batatu dusabye hama nce twakira abandi batubwira
amakuru. N'umwaka mushya.
Nyarutse.
Ndasoza umuhungu turi kumwe witwa Bukenyi Senge Jean Claude. Ndetse n'uwo turi kumwe witwa Damuru n'abantu bose batuye mu isantere ya Mujwiri. Murakoze.
Murakoze ubwira umunsi mwiza.
Baby, come, und ich zeig dir alles, was du von mir willst. Baby, denn du weißt, dass du hast, weißt drauf, tanz, tanz. Baby, du, was ich hab, ich in deinen Augen verloren. Tanz, baby, tanz, da bist du Kubischak. Schack, schack, schack. Tanz, baby, tanz, da bist du Kubischak. Schack, schack, schack. Images, call me Images. Images, Feuer upon den Dancefloor.
Everybody be ready, let's go show it, tell me who's ready, party we turn up, we turn up, party we turn up, we turn up, party we turn up.
Habari ready ni muze mukamere, habari beza bari kumiterere.
We are nanjuga, boss man me gadi moni na miwale. People not the matter, let's party, party, party till the morning.
Back it up, yeah, back it up, yeah, money get a jam.
me wale. People not the matter. Let's party, party, party till the morning. Everybody be ready. Let's go shore.
Turase kandi na Okelo ku yundi murongo wa telefone. Okelo ikaze.
Bravo, mwiriwe.
Ego, twaramutse, turaza ko tuzano kwirirwa. Uherehe gaye Okelo.
Uzi mu majyaruguru ya Uganda abita Stadere.
Mhm. Haravugwa makinga ho Uganda.
Ni Uganda turaho kandi mote takomeye. Abaturanye duhana imbi ba Sudan barakomeye nta kibazo.
Muri ku ruhande rwa Sudan cyane gose.
Neza na neza turi impande ya Sudan turahahirana n'indi mbese turegeranye nta nk'iminota ibiri kuva tugerayo.
Hama ingene muza murashikayo nabo baza biroroha hari ibisabwa kugira ngo musimbireyo n'ibibasabwa mwe kugira ngo muhasimbire.
Ibisabwa kenshi iyo wegeranye n'uno mupaka wa Uganda na Sudani ububasha kwambuka bakaguha icyo bita jeto.
Mm-hmm.
Baba bakumenyereye bakabona ibyangombwa by'uko wegeranye n'umupaka nta kibazo kibayo.
Hama utwo muhahirana n'uduki musumira uduki muri Sudani nabo bagasumira uduki ngaho iwanyu.
Akenshi Sudani mu gace ndimo na gace bakunze kuroba amasamaki twegeranye turi hamwe n'inyanja nanone. Abasudani usanga baza gutwara isamaki cyangwa tukazitwarayo kandi natwe tukagenda tukahahirana nabo bagahinga itari cyane cyane. Ugasanga kenshi ikintu kirahari.
Ni uko rero hanyuma ga Okelo amakuru tuzaniye yaba yavuye kuri urwo ruhande rwa Sudani cyangwa rwa Uganda naya.
Amakuru nge na ni intererano nashaka kugira ngo mvuge ku makuru mu aherutse gutangazwa. Ku bijyanye na bano b'impuguke ba UN ku kigeranyo baherutse gusohora cy'abasirikare bivugwa ko baba baherereye muri Congo baca mu Burundi. Akenshi ntawamenya nimba bahari cyangwa badahari. Ntwe ntacyo tuba tubiziho nimba bahari kuko nimba badahari. Ariko gusa icya mbere na mbere babaye bahari birashoboka. Icyiza njye mbona bakagiranye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wubwe iki kibazo niwe wakagikemuye nimba azi ngo hari imitwe ihari. Twabyumvise yashyize mu mitwe cyane ya RNC ya Generali Kayumba Nyamwasa. Icyiza njye mbona na Kagame ariho amashyaka atanu yigeze kumwandikira musaba imishyikirano
ari mu cyo yibise P5.
Icyo mbona aba bantu bari kurwana wenda baba bashaka kuba bagira bafata igihugu cy'u Rwanda. Njye ndabona icya mbere Kagame niwe ukwiye kuba yabishyiramo imbaraga. Imbaraga nta zindi zisabwa. Baki bicare ku meza amenye ese abantu bari kurwana niki kigamijwe barashaka kugera kuki. Akenshi twe nk'abanyarwanda abari mu gihugu ndavuga abanyarwanda bari mu gihugu akenshi iyo dukunze kwibona iyo intambara zibaye abo bari bakomeye akenshi nibo ba mbere biyuririra indege bagahunza imiryango yabo rubanda rugufi bagasiga baducanyeho umuriro. Icyiza nimba bahari abo barwanyi amahoro ya mbere nibicare ku meza. Kagame yumve abo bantu icyo bashaka kumenya kubera buri muntu wese arwana afite icyo ashaka. Kandi abagomba kumva icya mbere bicare baganire bamenye areke kuvuga ati sisha gushyikirana nabo yagigeze kwita ngo ni abaterorizmu
yabivuze gari byo ga Okelo.
Ari bigiye bigeze kumanikira amashyaka ya P5. Baramwandikira we mu mpapuro za mbere twarabikurikiranye bamwandikiye urupapuro rwa kabiri. Yavuze ko adashobora kugirana imishyikirano n'imitwe y'iterabwoba.
Iyo ibyo ntitwovye manga cyane gusa ico tuzi twaragerageje kurondera mu butegetsi bwa Kigali kugira ngo tugaruke kuri iryo kete rya P5 batubwira ko atakinini bafise bivuga ko.
Ego ariko icya mbere bamenye n'abantu buriya bafite bashaka kugeraho. ariko burya icyambere nimba cyo bashaka kugeraho bitare ku meza amwe ikasabe president w'u Rwanda Paul Kagame yemere imishyikirano kandi bumbe ese iyo mishyikirano basaba cyangwa se ibyo basaba bifite inyungu umunyarwanda wese nibumva ko bifite inyungu umunyarwanda wese abanyarwanda twibone mu mpande zose twibone muri politike twibone ntihagire umunyarwanda uhezwa bakabona ko byose bakwiye kubiganiraho bikuzuzwa yaba amahoro
urakoze cyane rwose Okello ngaho ku mpaka wa Sudani na Uganda ugira umunsi mwiza
murakoze namwe umunsi mwiza
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga twase na Emile Ikadz
amahoro
uherereye he
jewe mba muri Australia mu karere ka Brisbane niho mba hanyuma naguma ndabaramutse bwa mbere
aho muri Australia ngira ngo ni kumuhinga
ni mwiriwe no hiyo n'ahandi hose no mu Burundi ni mwiriwe
twebwe ni mwaramutse mu Burundi ni mwiriwe
okay
ego
nicyo gituma narimbutse nti mwaramutse hiyo
ego
rero mu makuru naringitse nti kumbure twosangira na amakuru narose nabonye umupfasoni nyakubahwa Louise mushiki wabo ashikirizwa amabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rivuga ururimi rw'igifaransa hanyuma yandi narose ni raporo ngo ya ONI ivuga kuba kubagwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda kandi bagaca bavuga yuko ngo hoba hariho ubafasha aba mu gihugu cy'u Burundi ayandi nayo nari namye ndaba binyamakuru byo hiyo muri none no mu mwanya mukaba muhekeye kuyatushirira ku rubuga n'amakuru avuga ko Amerika yoba yarungitse abasirikare mu gihugu cya Gabo kugira ngo bitegure kwinjira muri Congo
yarungitse ntiyoba ni nkuru yo
yeah rero izo nkuru zitatu nizo naringize ntikumbure nogira icyo ndazivuga
duga ku ijambo
okay kuri ntuze kuri ku mupfasoni Louise mushiki wabo yarose ayo mabanga ubwa mbere no mukeza hanyuma nkaca nkebura n'ibihugu bibiri Uburundi na Congo ko byurabira ku gihugu cy'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda kuva kibayemo ubwicanyi cyarahagaritse imigenderanire n'igihugu cy'u Bufaransa hanyuma no muri iryo shyirahamwe kisa nk'ikivuyeyo kiravayo hanyuma kigenda mu bihugu mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza amatati rero yo hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Bufaransa yaciye atangura kugeza aho mu mwaka uheze haboneka ko habaye ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Bufaransa hanyuma kugira igihugu cy'u Rwanda cemere kugaruka muri uwo muryango wa francophone urumva ko hari icyo bemerewe ni nacyo gituma rero nanjye nariko ndagira ntikumbure n'igihugu cya Congo n'u Burundi byoba byiza bavuye muri urya muryango bakarondera urundi rurimi bakoresha hanyuma kumbure ubufaransa bukazoba agaciro nk'ako bahaye u Rwanda kuko
bakavamo kubereka
iyo u Rwanda ruguma muri urya muryango iyi ntebe uyu mudamu yarotse ntayo u Rwanda rwari kuroba
ubwiza uti yayironkeje
ubwiza
Emile tugende bukebuke ntihagire uhava yumva nawe ubwiza uti yayironkeje nuko u Rwanda rwigeze kuba rwaravuye muri OFM rukagarukamo umuryango uvugururimo
jewe nibaza ko no kugaruka goba rutari bwo runagaruke ntibwaruze runagaruka ahubwo kabaye nk'agashimwe cyanke nk'ikiguzi kugira u Rwanda rugaruke
ariko ugize neza kuvuga ati nibaza donc n'ibyumviro bya
n'ibyumviro byanjye kandi bifite aho bifatiye
bandanye duga ku ijambo
Ego nuko rero urumva ko u Rwanda kuba rwarahagaritse imigenderanire n'Ubufaransa hanyuma rukasubira kugenda n'Ubufaransa kuko babemereye yuko bazobashigikira kugira uyo mukandida w'u Rwanda aronka amajwi akwiye urumva ko natwe twaharongera akarorero kugira Ubufaransa buze buratwubaha icya kabiri naco nariko ndavuga icya kabiri na ni raporo yaba bahinga cyangwa impuguke za ONU zavuze ku Burundi sewe zace zinyibutsa ibintu byinshi ufatiye muri ya mapping report yakogwa na ONU yakozwe n'abahinga bakomakomeye cyane abahinga batuka 30 ba ONU
hari
batanguye kuyikora muri 2008 ariko ONU ya province yuko yokogwa mu 2000 na n'indwi Amerika niyo yabisabye mu 2005 isaba ko abo bahinga bogenda muri 2006 rero iyo abo bahinga basabwe na ONU na Amerika hanyuma ONU kabemeza baragiye muri Congo kandi bari benshi cyane ugereranije n'abahinga bahora barungi ku handi raporo batanze yari raporo iteye ubwoba cyane itera ubwoba umuntu uwo ari we wese ku mabi u Rwanda rwoba rwarakoreye muri Congo mugabo kugeza ubu iyo raporo nta gaciro irahabwa hanyuma ukaca wiyumvira uti none ko ibyo bihugu by'ibihanganga ari byo byari byayisabye hanyuma ONU ikayikora none ata gaciro bayihaye ni gute boba bariko banarondera izindi raporo bavuga ngo zakozwe na ONU kandi tuzi ko hari n'andi maraporo yakozwe muri iyi myaka ibiri iheze avuga yuko u Rwanda ruri mu Burundi akakogwa n'ibihangange bya ONU Human Rights Watch yose ikabikora userukira ONU muri Afrika akabivuga ko
usongore emi usongore kugira ngo duha akanya abandi
ego rero reka nsongore jewe rero niho nibagije yuko kumbure hoba hari nk'ibigori cyanke byamfashanye impunzi zihabwa hanyuma bijya bihugu bibitanga none boba babuze ho bari bishyira amasitoke yuzuye none boba bariko bararondira ukuntu bakokeza intambara muri kariya karere
kacu ariko ivyo kuko tutanabifitiye n'ibyemezo kandi ntihagiye n'umwe ashobora kuza kubeshuza reka tubigarukirizaho imi ntiduhave dusanga tugiye kure utu bwa gatatu naho kandi usongora
urakoze cyane ubwa gatatu nariko mvuga ku basirikare Amerika yarungitse hari
muri Gabon
tegereza ngo ko binjira muri Congo mu mwanya igihugu cya Congo kugeretse isaha kiratekanye nta nduru zihari
ariko hariho abavuga yuko hariho ibimenyetso bishobora kwerekana ko umutekano uhungabana ntitwibagire yuko hariho n'abatari bake bamaze kugwa mu mishamirano yabaye kubera amatora Emile
urakoze cyane mupfasoni mugabo urabizi yuko mu Burundi hose habaye imigumuko abantu bakagira kudeta abantu bagaturigwa bakagira gute Amerika niho yari nta kintu na kimwe yigeze ivuga nta n'urukukoresha ururimi ngo ivuge iti ibyo bintu nimubireke jewe ubikora sinza kumushigikira
harakozwe amatangazo atari make ku gihugu cy'u Burundi hari n'ayaherutse gukogwa hariho n'ibihano biherutswe shigwa ku Burundi bi ico mu rwimi rw'Ifaransa avuga ngo renouveler bi banka bishasha vyari vyarafashe
oya ariya matangazo yabonetse kuko abene igihugu bamaze kwisubiriza ibintu mu buryo ubwabo
ubwira umunsi mwiza muri Australia ijoro
urakoze cyane muhezage rwego
urakoze turase kandi na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent ikaze na wewe mwiriwe neza urakomega Laurent
ndakomeye nta kibazo kabisa
uherereye
mu karere ka Kirehe mu murenge wa Musaza ariko nk'uko bisanzwe ndi mu Burundi nsanzwe mba mu nkambi ya Mahama y'Abarundi
n'amakuru tuzaniye ga Laurent canke n'ico uvuga kuyo twaguhaye
cyane umunyamakuru aba asanzwe ari no mu nkambi twe nyine kubera ari mu nkambi mama abantu nyine kubera bari kuduha amafaranga muri iminsi ishize nyine baduha amafaranga none kubera ba agent ari bakeya kandi kubera abantu baba bashonje baba bashaka amafaranga ari benshi ubwo nyine kugira ngo baguhe amafaranga ba agent bagubwe ko ari nguhe nka bitanu magana ane bari kugira ngo kugira ngo uwe nima kugira ngo tuguhe amafaranga yawe ngo vuba vuba ngo uyu magana ane turayatwara ubundi ngo tuguhe bitanu ubwo rero twe twasaba yuko kabisa hano iwawe hano mu nkambi ku ba agent baba benshi kabisa umuntu akajya abikuza ukaba usanga twe twuzuye kabisa ikindi kibazo nacyo nkatwe nk'abantu b'abarundi nyine tuba twaragiye nk'ubigara gupagasa arye nk'umuntu usanga afite umugore w'umunyarwanda noneho bikaba ngombwa yuko nyine umugabo bamubinga bakavuga ngo ugenda kujya mu nkambi ubwo rero abagore bajugunye twe twasaba nka ishyirahamwe inateri kuko byadufasha kabisa nk'abagore bacu kuko tuba twarabyaranye badushyira mu nkambi natwe tukabana mu nkambi cyangwa tukifatanya ariko twabishaka kabisa
uvuga ngo uba wavuye mu Burundi warubakanye n'umunyarwandakazi ntamushitse mu ikambi ushitse mu Rwanda
nyine tuba twaragiye gupagasa tugora n'abakobwa b'abanyarwanda tukakunda tugashakana tukatara n'abana ariko kubera impamvu nyine baba batandutswe mu nkambi ubwo iyo tuba mu giturage bihindutse bahita batujyana ngo tujye mu nkambi abagore tukabasiga burundu ndetse tukaba yuko nk'abadamu bacu kabisa byakunze baba badushyira ku mapurufu yacu gusa tugifatanya umuntu akibera mu nkambi
hanyuma Laurent abafatse ni mwamubanye biciye mu mategeko
ntabwo bikunda none se ko tuba natwe nyine gusezerana ntabwo nyine ko byakunze nko mu nkambi umuntu yasezerana
urumva rero mu gihe umuntu mutabanye mu mategeko nta tegeko ubundi ahanini usanga ari nagukingira naho muba mwanditse
ikibazo tuba dufite nyine nuko ntako twasezerana kuko ugiye gusezerana barakubwira ngo nkanjye ko mba afite irangamuntu yo mu Burundi ubundi nawe afite irangamuntu yo mu Rwanda ntabwo byahura ntabwo byakunda twasaba yuko kabisa ko ubuyobozi bwaturabantu twabigenza kugira ngo dusezerane n'abagore bacu
ndumva ikibazo ntatahura neza kuko baranga ko musezerana mu gihe mwashatse gusezerana
ntabwo babikunda ntabwo bikunda
reka tuzogerageze kuraba uko icyo kibazo cifashe ndumva kidasobanutse urakoze cyane Laurent
nari mu gihe mwitangiza turakunda cyane kabisa kuri rya Amerika
urakoze cyane rwose kandi ugira umunsi mwiza
n'umwaka mushasha muhire
minota itarenga ibiri turaza kuba dusozere muri sanga y'uno munsi mama mio
Shalina Nina, this is a dance session. Elia Kiss Music. Uri mwiza, uri kirenga, bazameze nkureba mazi giye ngugenzura. Uyu munsi reka mbivuge kwa ari wowe nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko
kure no ncutse bakunza akabino ngaduce tuba turabangirira ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda na cyane cyane kino kiganiro muri sanga cuno munsi tubashimire ko mwagikurikiranye yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Tian yamfashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe turaza kongera igice isaha 12 makuru tugiye kubategurira muri ayo makuru harimwo aya Leta z'Ubumwe za Amerika imaze kurungika abasirikare bayo muri Gabon kugira ngo umwanya n'umwanya biyangaye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo bashobore gutabara turongera igice isaha 12 tubasigiye kano karirimbo mfata Kashali na Nina
Baby, fata, 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 mana, ibi bintu ni byiza. Uru rukundo n'ukuri ruraryoha. Ngiye kubwira masenge na mama ko tuzahorana.